Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Miliyoni z'inshuti mwese turi kumwe uyu munsi ni ku wa mbere itariki 11 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2018. Misakomeza kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga giteranijwe na Frederic Undikije. Kuva ku munsi wa kane w'indwi iheze, Perezida Pierre Nkurunziza atangaje ko atazosubira kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ategekanijwe mu mwaka w'2022. Abarundi barukiye mu migambwe itandukanye barabandanya gushikiriza ibyiyumviro byabo. Muri rusange abatavuga rumwe na Leta bavuga ko ibyatangajwe bitabamara amatsinda, ngo kuko mu itegeko rishasha ngenderwa ko Burundi ari ryo bwizwa shingiro, ata kintu na kimwe cyo buza Pierre Nkurunziza yuko yosubira kwitoza. Yamara nk'uko umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karirwa ndenza ko yabitangaje, icyemezo Perezida Nkurunziza yahaye abanyagihugu n'amakungu ni ntabanduka. Hari rero n'abarundi bavuga ko muri iki gihe hasigaye imyaka nk'ibiri ngo amatora atunganywe, abarundi bakwiye kurabira hamwe ibyo korwa kugira ngo Uburundi bwogorore ubukene buhanze abanyagihugu bugabanuke. Mbega ku bwanyu umunyapolitiki wese ahari hose yokora iki? Intererano y'umunyagihugu asanzwe yoyo yobiyihe? Intambwe ikwiye gukurikirana yihe? Uburundi bwokogorora gute? Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi mu kiganiro muri sanga twatumiye abarundi baba mu mahanga kugira ngo nabo nyene batange intererano yabo. Turi kumwe na Emery Patrick Ndabwunze ahurikiye mu ishyirahamwe ABC Montreal. Mwiriwe neza Emery Patrick Ndabwunze. Murakomeye?
Yego, namwe murakomeye.
Yee, turaho. Turi kumwe kandi na Felix Kubwayo, umurunda wa Ibruseli mu gihugu cy'Ububiligi. Mwiriwe neza mushyirahamwe Felix Kubwayo.
Mwiriwe neza rwose, nkaba ndamukije n'abatwumviriza abanywanyi bose batwumviriza, nkaba ndabaramukije.
Murakomeye ngaho i Bruseli?
Turaho n'akazombo na karashe.
Ni vyiza cyane rwose.
Ni twice gusa.
Ni vyiza cyane. Ika dutangure kuri we Emery Patrick, ingingo yatangajwe na Perezida Pierre Nkurunziza yo kudahiganwa amatora yo mu 2022, wewe hamwe nabo mpurikiye hamwe mwishira hamwe mwayakiriye gute? Mukanya gato.
Ingene twayakiriye iryo jambo Nkurunziza yashikirije, twebwe tubona yuko ari ibintu biguma amaso abantu amakungu, kubera wihoyeje ibiko biraba mu Burundi n'ibirwa shingiro shasha yashizeho. Nk'uko wari wabivuze kare, nta kintu na kimwe canditse mu mategeko cyo mubuza ubwabo. Nibaza yuko uravye neza ibiko biraba mu Burundi birerekana yuko ibyo imigambwe itavugwa rumwe na Nkurunziza, ukaraba ibyo abashyirahamwe atagwanirira ibyiciro bya politiki n'abo muri diaspora bagira biriko birakora. Kuko se nibaza yuko Nkurunziza yoba yahinduye ibirizwa shingiro agaha amara ububasha budasanzwe ikibanza cy'umukuru w'igihugu kugira cyakinjura. Nibaza rero ko niyaba ari byo koko atazokwitoza, ni ukubera ibihano Burundi bwafatiwe biriko birakora, ni kubera ivyo amakungu ariko arashyiraho pression ku Burundi biriko birakora. Donc je nibaza yuko ibi yavuze ni ifo no kubiraba umuntu akabikurikirana hafi cyane, kuko sinibaza ko yabivuze n'umutima mwiza.
Turetse Emery Patrick, turetse impari zerekeye ukuri mu byo yatangaje cyangwa ukuri cyangwa ibitari ukuri, ikintu mwebwe mubona gikwiye gukorwa kugira ngo abarundi babandanye baje imbere n'amatora yo mu 2022 itegurirwe neza, ikintu cyakorwa kubwanyu ni kiri?
Ibyo kugwa ni byinshi. Icyabera ngomba kuvuga ni uko iyo tariki batubwira ya 2022, iyo tariki simbona yuko icyambere na mbere tariki ntabanduga, kuko icyo nicyo umuntu yobigira akurikije tufashe ibiriwa shingiro rya 2005, niho muri 2022 niho ayandi matora yo bakwiye kuba. ngabo turazi igituma ubundi buri mukaga uno munsi ikubera amategeko yarenzwe kugira rero hashobore kuba n'amatora tureke iyo tariki kuko iyo tariki jeniwa nakatakivuze kugira hashobore kuba amatora mu Burundi uno munsi hategerezwa kuba ibiganiro bihuza leta ya CNDD-FDD n'abatavuga rumwe kugira hariho amahitapa ateza kuba kugira hashobore kuba amatora
murazi ico ivyo bigano vyoshimikirako
ico biganiro vyoshimikirako ni kugaruka kuri kugaruka kubwizo shingiro ya 2005 n'iyo barundi bari baratoya atamusonikano bakagaruka kuri amasezerano ya Arusha abarundi bose biyemereje tukagaruka kuri icyo bwa mbere na mbere hanyuma umuntu akaraba ingene abarundi bari hanze botaha mu mutekano ingene abanyepolitike baza guhiganwa muri ayo matora butaha atankomanze umuntu akaraba ingene ibinyamakuru byosubira kwigenga ingene imihari itagwa n'ibibazo bya politiki yosubira gukorera mu Burundi atabusonikano nibaza ko ibyo bintu arizo bya mbere umuntu yobanza kwiga
mu kanya gatoya cyane rwose hari abari ku butegetsi cyane cyane bashikiriza ibirego bivuga ko imigambo itavuga rumwe na leta ipfuza ibiganiro itifuza amatora kuko ayo matora atakintu yo yizeramo aho muvuga kwiki
novuga yuko ibyo bintu babivuga si icyo bishimikije kuko nibaza yuko ijya seni ikorera ikorana n'ubutegetsi nibaza yuko mu Burundi ejo habaye amatora atamusinyikano bose bakiyamamaza nibaza yuko iyo migambwe bavuga ko atakimaze yokwerekana neza neza ikimaze kuko abarundi batoye atamusinyikano atabwoba gutora aho umutima wabuti
yego namwe mushyana hehe Felix kubwayo mutumire mu kanya gatoyi byatangajwe na Perezida wa Burundi Pierre Nkurunziza ko atazosubira kwitoza amatora atekanijwe mu 2020 mwebwe mwavyakiriye gute
yo kuna byakiriye na byakiriye ngambire nk'umurundi ko abarundi twamye tugendera ijambo nkuko yavuze ati umugabo yihindukiza mu kirabo n'ihindukiza mu ijambo ati nkuko narahiye mu 2015 ndabyemeje cese ndabyemanze sezosubira kwitoza mu 2020 yabivuze izuba riba cese mbore gituma iryo jambo babandanya barigaruka ko reka turindire 2020 ibyo bintu byose tuvuga ni bimwe mu gifaransa twitangwa mu polemike ntacyo bihindura kandi ntacyo bitungura
mu 2020
tuvuga kubyerekeye iri tegeko shingiro abarundi baje kwemeza kuko najye naratoye yego naragemeje ni intambwe ikomeye cyane 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 rwose mu byerekeye kwikukira nyakuri ku Burundi kandi kongera ikaba intambwe ikomeye cyane mu gutsimbataza intwaro ya demokarasi ibereye ku barundi bose je ndibaza yuko nk'abantu benshi bavuga bati binibi cyangwa ibiriya na biriya nukumenya yuko iryo tegeko ryemejwe n'abarundi benshi cyane rwose mu gihugu nungaha mu biryo mperereye datwanje numva ngo hari ibihangange ngo by'abarundi bari muri za opposition zikomeye rwose za sinarege n'izindi nabone bari bagerageje kwiyungunganya baraza gutora oya ariko oya ngaha mu biryo yaratsinzwe ego itora itogwa n'amajwi arenga 73 ku ijana murumva rero yuko abo bantu babandanye bavuga ati tugaruke ngo mu mabwirizwa washingiro y'2005 bakibajya yuko ibwirizwa washingiro tuzogendera ko ari iri herute kwemezwa y'2018 kandi bakamenya bakibagira yuko iby'intwaro rusangi twabivema twabisigiye atuzogarukamo
nkuko mwabivuze
mu gihe abantu bavuga bati nakireje cyo bacera bagakwemeza ko cirabura urumva ko bitoroshe
mu 2020 ni mu kanya gatoyi cyane rwose
itavuga rumwe na CNDD-FDD ni nyinshi rwose ni nyinshi CNDD-FDD yonyine hari imigambi myinshi itavuga rumwe na leta mu Burundi
igihe gisigaye mushyanahe Felix kubwira kugira ngo ayo matora atunganywe kuko byatangajwe si kirekire cyane rwose mubona ikintu gikwiye gukorwa n'abanyapolitike n'abarundi bose muri rusange nkikiye kugira ngo ayo matora azabe azowe amatora ari mwituze eka abaye kumugaragara huko guki muri iki gihe urabona ko imparize kirenye
je ko mbona ico kugwa cyambere nuko umugambwe wose wari wo wose uri kuravuga nanje ngoma kuzoja mu higanwa ryo mu 2020 yota iwo mugambwe wose utangura kwitegurira ayo matora ugatunganya neza imigambi n'imigabo yawo ikabisigurira neza neza abanyagihugu kugira ngo nibagerageza nihagera kwiyamamaza bazobe bamaze gusigurira abanyagihugu babaronka amajwi akwiye kugira ngo bashobore kuja mu nzego naye ibindi byose murumva ko turi mu ntwaro umuntu abanyagihugu ari bamwishiriraho bizogora abadashaka kuvyumva
ego leka tu bibutse nshuti mwese ko muri kamara bandaje kumviriza iradio ijwi rya America samyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe na Jovan mwiriwe neza Jovan Juvin muratwumva Juvin muratwumva ndabona Juvin atari kwatwumva ariko turi kumwe n'uwundi munywanyi w'iradio ijwi rya America Moses mwiriwe neza
mwiriwe cyane
muri hega Moses
ni muri Afrika yetu
ego me murashaka kutubwira murafite icyumviro ikibazo ku byo turi ko turavuga cyane cyane inzira yo eka inzira yofatwa kugira ngo mu Burundi busubire bwogorore eka n'amatora yo mu 2020 aze aba amatora arimo ituze murafite ikibazo murafite icyumviro
ego cyane eka ndafite icyumviro n'inyunganizi gatonya kugira ngo Burundi bwogorore ntabava amahanga bashaka gutumira mu bwogorora ni twebwe nyine abarundi nyine ubwacu ko tumwe Burundi bwogorora kuko yewe nawe niba turi abarundi icyo gisaba guterana ibintu by'amajyamba cyangwa tugasaba kujya ku rwa rugamba rw'amasasa n'amabombe ntabwo kuba two tubakiyeze kuba tutabasabye kambura nko ku byo ubundi na ku munsi wa kane w'igiheze twarabisangije ibyo umukuru w'igihugu yaravuze ati yewe nanjye ngafitira umukuru w'igihugu mushaka byose ni intambwe cyane kugira bitewe kuko ni byashyize ibintu byari bigere byari bimaze kubaho mu gihugu cy'u Burundi ko umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ati nyamara jewe ndageze ngaho nyamara ndaze wanjye ahubwo n'undi n'undi nakurikije ni intambwe nini giteye ahubwo ku butegetsi bagiye biterwa n'abenegihugu nka cyane cyane ubu rero ikintu cyari kiguye ngo abanyepolitike tubasaba na cyane cyane kuko nibo bakunda gutera imvururu cyane mu gihugu nuko boreka abanyagihugu bakijya kwitorera mu mwaka w'2020 na narejya mukuru w'igihugu yari ahari yari amaze gutegura neza n'uburyo ngira adakoresha ihari byamaze yabarinze kuwutunganya biba byiza cyane twebwe abarundi tugize icyo bita imi tugashyira ubumwe hagati tukagira ineza ntibashyire abanyepolitike ntibashyire inyungu zayo imbere ahubwo bashyire ineza y'umunyagihugu imbere kugira ngo twubake igihugu cyacu Burundi dore majyewe Moses birambabaza cyane kubona igihugu cyacu hageze igihe ko tubaka bigatangwa gutarana amajyambo tugasaba kukibomora nka cyane cyane ahubwo ko twokumvikana kugira ngo tugiteze imbere tugasaba kukibomora nukuri nose abanyepolitike kabisa ko batoshyira inyungu zabo imbere muri aya matora y'2020 ahubwo boshyira ubumwe imbere bagashyira ineza y'umwe n'igihugu imbere tukubaka igihugu mwakoze
mushya nahe Felix kubwayo icyumviro cya Moses avuga ko guterana amajambo bikwiye guhagarara hagati y'abarundi maze bakagira ubumwe duga ku ijambo mu kwitegurira ayo matora
erega abanyagihugu sio bagoranye ye mu Burundi nkajya ndakunda kujyayo kenshi usanga abarundi bari ku kivi bari kwarakora imirimo yabo ya misi yose ushobora kugira icyo aterera mu iterambere akagiterera ufisiyo aterera mugenzi cyangwa afasha uwundi bagafashanya abagoranye cyane n'abari hanze twebwe turi hanze y'u Burundi ndabona yuko bimwe bimwe bidusiga igikuru ni uko twotegera yuko u Burundi turi mu ntwaro ikomoka kuri demokarasi mu matora muri icyo gihe rero umuntu wese ugira ituze riva mu mutima w'umuntu umuntu atafite ituze mu mutima naho umusiguri imeze gute abazokwama ariko arahahamuka urumva rero nicyo gitwaje navuze ntuwari we wese umunyepolitiki wari we wese yo kwitegura akitegura mu mutima akitegura mu buryo bwiwe akanonosora neza imigambi n'imigabo yiwe akayisigurira abanyagihugu barabaraciye ubwenge mwarabonye ibyabaye mu 1961 hari abari baje bisunga iby'abazungu gusa ariko abagasori nabo n'abafashanya biwe barasigurira abarundi dukwiye kwikukira byarabaye neza rwose abo nabo bari baje bashyigikiwe n'abazungu bagomba guhuvya abarundi barakubitwa impaga izuba rivu nicyo bituma rero mvuga rero uwo ari we wese nareke kubona umuntu umwe gusa mu Burundi. Je ndumva abantu benshi bavuga ngo Nkurunziza Pierre, Nkurunziza Pierre. Nimba uwo mugambwe wa Nkurunziza Pierre urimo umuntu umwe gusa Nkurunziza Pierre, uwo mugambwe n'umuryango umwe gusa urasha kuwutsinda. None ugasanga nkuze na wafisa abantu benshi bamushigikiye, abo bandi nabo barindi mu yindi migambwe nibakora uko bashoboye kugira ngo bazorushinga nguvu uwo mugambwe wa Nkurunziza Pierre, amahiganwa niyaza basohova imbere nawe aki inyuma bake batwarwe baje bashyira inzego. Ibyo nibyo higanwa
Emoshana Emery Patrick Ndabwunze ku cimbo cyashikirijwe na Moses.
Icyo cyumviro nagira namubwire yuko ibyo avuze arivyo ifo yu abarundi dukwiye kureka gusa turaterana amajambo. Mugabo icyo nagomba kwibutsa nuko sinzi we yaravuze ngo muri 1961 ibyabaye, nagira namwibutse yuko muri 1961 ibyabaye amatora ya mbere ikona yatsinzwe kubera ababirigi bari bije amatora baja muri ONU barasaba yuko amatora yoza guhagarikirwa na ONU kugira haba amatora meza. Nico gituma rero mvuga yuko mu Burundi n'uno munsi naho ije bari kwaravuga byuko abatora ya 2020 hakiriho iyo system ya kongo nziza nakagikiwe amatora ntashobora kuba amatora agenda neza kuko demokrasi yaje sitora gusa amatora gusa, hari ibintu byinshi bijyana na demokrasi. Kugira ayo matora abi abanyagihugu bo bashobore kuvuga ikiri ku mutima, iyo migambwe bavuga ishobore kwiyamamaza, hari ibintu byinshi biteza kuba imbere yuko ibyo bishika. Nibaza yuko twari dukwiye kwicara kugira tuvugane rero amakondisiyo ayotuma amatora yose aba, tureke kwikonsantra kuri 2020 kuko jese nibaza yuko icyo ari cyo gikomeye. Igikomeye ni ikintu ibintu twogira imbere yuko dushika aho ayo matora aba, Umurundi wese akavuga ikiri ku mutima, abapolitisiye bakiyamamaza, Umurundi agatora iyo migambi yashikirijwe. Ayo makondisiyo ataraba nta kamaro yuko tuguma twikonsantra kuri izere matora ya 2020.
Turaza kumusaba mukanya Mushana Felix kubwayo agira icyo avuga kuri ayo makondisiyo, ariko reka tubanze duhe ijambo uwundi muntu wanyu radio Ijwi rya Amerika. Salomon mwiriwe neza? Muri hehe ga Salomon?
Murereye mu gisagara cya Bujumbura.
Yego, murafite ikibazo cy'icyumviro, duga ku ijambo mukanya gato.
Ikibazo ni icyumviro.
Yego.
Kwiye mwavuze ngo ngo ni gika barundi bakwiye gukora muri igihe umukuru w'igihugu yatangaje ibyo kwitoza. Deno nabona ko mengo nk'abanyapolitiki cyane nk'iyi leta irakwiye kugurura urubuga rwa politiki, kuko nkurikiranye n'inyamaze yabaye ibyiza shingiro, hariho abantu batinya kuvuga icyo bari kubera batinya guhohoterwa, batinya bazashyira kwerekana icyo bari kandi ari uburenganzira bwabo.
Ego murahejeje
rero nabona bo kugurura politiki umuntu urubuga rwa politiki umuntu akaba ari free y'ibintu byari mugambo ari muhikeke ngo ibyo bitike, ama akengurukira mu gihugu yafashe decision nziza mu gihe nyacyo arakushimiye cyane.
Murakoze Salomo. Mushena Felix kubwayo icyumviro cya Salomo cyuko bo kugurura eka urubuga rwa politiki ku migambo yose, duga ku ijambo muce mwishura no ku cimbere cyashikirijwe na Patrick avuga ko hakwiye kuba amakondisiyo, hakwiye kuba ibintu bisabwa abarundi boganira ku bwa mbere na mbere imbere y'amatora.
Kuri icyo kibazo cya Salomo icyo navuga nuko nuko atatubwiye ingene ngo urubuga rwa politiki rutuguruye, kandi hari imigambo myinshi yemerewe n'amategeko kugukora kandi ikora izuba riva, kandi yamirikwi irasohora n'ibyumviro byayo ku mugaragaro. Icyo ni ikintu cya mbere. Mugabo ntabwo ari icyumviro kibi, muze urubuga rwa politiki ruteza kubandanya kuba guguruye kandi rukabandanya gugurugwa. Mugabo ntitwibagire ibihe twahikiyemo, hariho abantu bari bashatse kwicisha muri urwo rubuga rwuguruye kugira ngo bahungabanye umutekano w'abanyagihugu n'igihugu. Mu gihe rero hari abantu bajya gushaka kumera nk'abahungabanya umutekano w'igihugu n'igihugu, nitwibagize byabaye mu 2015, muri icyo gihe hari amategeko afatwa kugira ngo umutekano w'abanyagihugu benshi nuhungabane kubera abantu bake bagomba kurondera guhungabanya uwo mutekano. Nicyo gituma rero mu gihe kimwe muri kicyo gihe cya 2015 hariho ibintu bimwe bimwe byabaye nk'ibimera nk'ibisubira inyuma. Mugabo ababiteye nabo ntibashake kwiyobagiza kuko umenga abarundi n'ibijuju ntibabona ababiteye abaribo. Ikindi nacyo cya kabiri nacyo ibyavuga ati by'amakondisiyo ngaha mu Bubiligi tubana n'abantu benshi bavuga yuko hari abantu bakomeye cyane muri opposition. Sinshatse kuvuga amazina, ni benshi kose kandi murabizi ko benshi bari ngaha mu Bubiligi kandi benshi bakaba bakibanga mu micungararo y'i Bruxelles, bamwe mu tugahura no mu birabo tugasangira urwago. Icyo novuga cyo nuko benshi utuguvu bafise ari utuguvu bahabwa n'abazungu, kandi uko usanga n'abanywanyi benshi bafise usanga bari basomba mbike nabo bazungu nyine. Nicyo gituma navuze nti mu 61 abaje bisunga iby'abazungu barakubiswe impaga izuba ribo bigaragara riva, ni nacyo gituma n'abazungu batari babishimye bagaca bagenda muri ONU ngo amatora yagenze nabi. Nubu uba abazungu nyene cyangwa abakomoka kuri abo bazungu nyene bafatikanije nabo barundi batemera ko Burundi ariyo gucikuke kandi cigenga, babandanya bisunga abazungu ngo fata ibihano ngo gira gucya ngo kumega ibyo bihano ntibiza byononera ubuzima bwiza umunyagihugu nkurunzi zahaba ntaca ararinza ngo kubera ngo bihano byafashwe n'umunyagihugu acagira ingorane gusumba. Urumva rero nimba umunye politiki avuga ati jewe ngomba kuza kwiyamamaza mu 2020 akagenda gusaba amajwi abo banyagihugu yicishije inzara kukubera abazungu bagenzi we bamubesha bakajya kuvuga ibitandukanye n'ukwikukira ku Burundi. Urumva ko umuntu uwo umunyepolitiki yisunga abazungu, sinzi ko ari abazungu bazomufasha gutukuronga amajwi menshi mu Burundi ariko abarundi ntayo bazomuha.
Ariko umushyirahe
mu misozi ukavugana n'abanyagihugu
Felix kubgayo hari abantu benshi bavuga ko
hariho abantu n'ibyatsi ati nimwe bwo mutumye tumerewe tubaho nabi.
Hari abantu benshi bavuga ko mu gihe ariko abarundi bananiye kumvikana batoza gushira amakosa cyane cyane ku banyamahanga reka ibibananiye bibaye hagati yabo. Reka ariko duhere ijambo kandi Mary Patrick Ndabunze nawe nyine avuge ku cimvura cyashikirijwe mu kanya gatoyi na Salomo duga ku ijambo.
Murakoze. Nagira mbanze ngiye mugenzi wanje Felix yuko jewe iyo numvise umuntu yitwa kari umurundi avuga yuko mu Burundi hateye inzara umukuru w'igihugu ataco bizomushikira, ibyo nibyo byerekana ubwikunzi ugenda abasendedevdede n'umunsi bikunda kuko umunyagihugu adafite icyarya simbona ngene umukuru w'igihugu yoba afite amahoro mu mutima ari umuntu yitwa ngarakunda igihugu ciwe. Icyo ni cyambere. Icya kabiri nacyo nagira mbanze ngire mu ngire Salomo na Moses nabo nyine ndababwire yuko kenshi baravuga ngo abanyepolitike ibi abanyepolitike ibi, mugabo bakibagira yuko abanyepolitike baronka ingufu kubera abanyagihugu. Uno munsi nk'uko Salomo yari karabivuga abanyagihugu boshira ubwoba bakavuga icyo biyumvira, nibaza yuko ingufu iyo CNDD-FDD ivuga kifise zoboneka kataho ziri. Baragerageje aho bari kwagira imyiyamamazo yayiri bibashingiro ngira mwarabonye yuko hariho benshi bubahutse bakagenda, mugabo twarumva yuko nakaba mufunze nakaba mwishe kubera ngo ariko yigisha gutora oya. Iyo rero niyo makondisiyo ndiko ndavuga, ivyo byo kuvuga ngo abazungu nibo bashigikira opposition ni ibintu by'ugomba amaso abantu.
Kuvyerekeye amajwi ico ni kibazo abarundi bakunda guharira ko cyane gose, ariko ikintu kigaragaza nuko hariho itohozwa bita mu Faransa canke mu Cyongereza Paul scientifique yakozwe na Dr. Christophe Sebudandi aho sikera yari yerekana imyambwe ihagaze. Ico kibazo cy'amajwi ni kibazo umuntu yozarashira yozaravuga cyane cyane ihagaze igihe cyo gutora. Reka ariko duhe ijambo undi muri wanyu radio Ijwi rya Amerika. Vincent mwiriwe neza?
Je ni twa Vincent nga muri Amerika mu ntara ya Florida mu gisagara cya Jacksonville. Nagira mvuge kuri ico kibazo abo batumire bacu ariko bagaruka ko kwisanzure muri politike ijwi ry'umunyagihugu. Je nagira ndabamenyeshe yuko Uburundi cyambere ugiye mu matora kandi uko amatora yamaba niko amahagaruka bya bibazo nyene ngo umunyagi ngo niyisanzu kandi izo kesi zama bivugwa n'abanyepolitike baba bona yuko atamajwi bafite umunyagi ngo aritanze kuko iyo matora geze aragenda agatora we nyene agashikiriza kiri ku mutima hanyuma abanyepolitike n'igihugu bakabona icyo umunyagi ngo yavuze tugarutse rero kuri amatora aherutse kuba ku byerekeye ibyitwa shingiro nibaza twese turazi ko ku isi nta gihugu kitagira ibyitwa shingiro kandi umunyagihugu niwe arishyiraho abicishije mu matora umunyagihugu rero wewe yarerekanye hahagaze ku ibwirizwa shingiro rigiye kumugenga muri ino myaka igiye gukurikira ukuri hindi uno munsi niwe kuko izoshaka guhinduka mu myaka yindi igiye kuza umunyagihugu niyavuga ati twihweze ibihe tubayemwo n'ibwirizwa shingiro dufise uno munsi tubona iri bwirizwa ritakiri ku gihe nayo nyene umunyagihugu azovuga ati turihindure kubera iki rero mvuze nti zizosubira guhinduka umunyagihugu abisabye niri twarishyizeho uno munsi kubera ko ibiganiro umugwi Seveni wagendeye mu gihugu cyose abanyagihugu bagashikiriza bati ibi nibi tubona ko bikwiye guhinduka ntibusigura ko byose byahindutse mu byo abanyagihugu bashikirize mu mugwi Seveni hariho ibindi bimwe bimwe byaba bitongewemwo muri iryo bwirizwa shingiro dufise uno munsi ngira ngo murazi yuko tugarutse mu byakorodarusa naho na cyane cyane imigambwe ya opozisiyo ari ishyigikira ko cyane akorodarusa ntarumwe atazi yuko hari byari mu tuzikizo icyo bize reserve none izo zari mu tuzikizo ko batigera banabivuga ntarumwe dupfa ariko kubwira abo muri opozisiyo ngo muri reserve twashyize yindi ntarumwe dupfa none tudufa tubimenye ryari bizoshyirwa habona ryari jeni waza yuko abo bitamura bara opozi muri politike ubugenda bavugisha ukuri bakabwira abanyagihugu ati twebwe twikenereye ibiki ntidukeneye yuko amujya mu matora nta kindi
ntibatubwiye izina ryawe ry'ikirundi
barabashyigikira abazungu nabo bafite inyungu baba bashyigikiramo izo nyungu babashyigikiramo n'abazungu ntibazozitubwira kandi nabo bashyigikira ntibazozibabwira kubera ko umwe wese ikintu cyitwa inyungu twarakivukanye
Vincent mutwibutse icyiyumviro
cyanjye ni uko mbona ku rwego rwa politiki mu gihugu cyacu ibintu bitemeza kugenda murakoze
Vincent mutwibutse izina ry'ikirundi
yitwa Nsabimana Vincent Florida
mu gisagara cy'i Jacksonville murakoze reka dusabe abashinzwe turi kumwe bagira ico bavuze ku bintu mushikirije ku vyimubiro byanyu reka dutangure kuri Emery Patrick Ndabwunze mukanyaga
dashimiye Vincent kuri iyo intervention agize ibyo nashaka kubanza kumubwira no kubera ibyo byo guhindura ibyirwa shingiro nibaza yuko igihugu cyose ibihugu byose nkwe bivuze bisibwira shingiro kandi ego nibyo yashobora guhinduka ibi yashingiye yashobora guhinduka mugabo twibuke yuko ahantu batari amategeko ntihashobora kuba amahoro icyo nshaka kuvuga ni uko hariho amaprevision yariho ingene umuntu ibwirizwa shingiro bitegeza guhindurwa mu Burundi ibyo navyo ntibyakurikijwe umuntu ushobora kuza kuvuga ngo abantu batoye bidaciye mu mategeko amategeko yaravuga neza ryari n'ubushobora guhindura ibwirizwa shingiro n'ingene rihinduka amategeko aravuga neza ibwirizwa shingiro rishasha ingene rikwiye kujaho uno munsi umukuru w'igihugu yarasinye tujese n'umunyamategeko mugabo usomye ibyo abanyamategeko bose bavuga yuko naho iyo bwirizwa shingiro ryotogwa bitsa guca muri parlement abaparlementaire bakagemeza a 4/5 ibyo ntivyabaye icyo ni cyambere icya kabiri havuze kuri akoro darusha ego harimo amarezero nagenda mwibutse yuko uno munsi nkuru nziza amaze imyaka 13 ariko aratwara yari afise ububasha bwo kugenda kuraba muri arusha muri aya mareserve akayazana bakayadisputa niwe yari afise ubutegetsi ibyo ntabyo yigeze agira uno munsi ntushobora kucuza ukavuga ngo ibi n'ibi ntibyagizwe ari wewe umaze imyaka 13 utwara utabigize ni ukuvuga yuko akazi wari ujejwe utagakoze neza ibyo ni nashaka kumwishura
ego mereka duhere ijambo kandi Felix kubwayo ku cimviro nyine cashikirijwe na Vincent Duga ku ijambo mu kanya gato
nkoresha akanya gato icyambere cyo navuze ibyo by'ibihano bikubita abanyagihugu niyo opposition ariko irabifata irabisaba no mundwi heze hari inama yabaye ngaha muri parlement européen abonyene yitaba opozi abakomeye bariko barasaba ngo ahubwo ngo nibongereze ibihano ku Burundi bo ico rero ico cyakaragaciyemo ivyo nabyo avuze ati inkuze referan muze ibirizwa shingiro ntigemejwe bikurikije amategeko sinzi ko yasomye neza constitution mu Burundi ibirizwa shingiro byo mu Burundi yahora bivuga yuko abanyagihugu bafise inzira zibiri bonye nabakishiriraho ico tegeko shingiro karitora biciye muri referendum canke bigacha mwo bitoreye voix indirecte muri parlement je ndabona yuko ya yitiranije ivyo bibiri abarundi rero niwe bagiyemereje ko ari bo bagiyemereje muri referendum ntibikine gucakane muri parlement umukuru w'igihugu constitution rabivuga yuko ari we aca agira cyo bita promulgation ryo tegeko ibyo ni byabaye kandi ku constitutionnel yavuze ko amategeko yose yakurikijwe sinzi rero ko ari afite ubundi bumenyi cyangwa ubundi bubasha buruta ubwa ku constitutionnel je ndabona rero yuko icyiza yewe ndabona yuko aba Patrick abo Yovensa abajyana bandi je cyo no shima muri byo byose nuko twese ufite agatima ko gukunda igihugu ndumva ko Patrick akunda igihugu nuko ndagikunda nuko gusa ingene ibintu bimeze tutabibona cyo kimwe ibyo navyo ni bisanzwe muri demokrasi abantu ntibabona ibintu byose cyo kimwe je tuma rero niyumvira yuko umumwe wese akwiye ku kwirya kara akikebuza akavuga ati abarundi benshi bageza aha wowe nawe ufite icyumviro cyo kidashyigikiwe n'abarundi benshi gerageza ukore uko ushoboye kugira ngo uronke abarundi benshi bakigishije icyumviro cyawe kuko icyo cyumviro cya Patrick n'abarundi bake bagishyigikiye nungaho mu biri gitura abarundi tutari abarundi benshi gose mwe nibyo byumviro birahari ariko hageze gutora muri referendum abatora ego barenze 23% atagitsura atakonga turi mu barundi turi mu bazungu bababirigi ntawo uvuga ngo ningo ni inkuru nziza yo kubuza abantu ngo gutora cyangwa yabateye igitsure ariko abaje gutora oya baratsinzwe baronka amajwi ari munsi ya 28%. Urumva rero yuko abarundi benshi iyo batoye ikintu cyangwa abanyagihugu benshi batoye ikintu demokrasi ivuga yuko abo benshi iyo batoye ikintu nicyo kitacemezwa none rero ku constitution itegeko ribwirizwa shingiro ryo 2018 yemejwe n'abanyagihugu benshi n'iryo rero rica tuca dukorerako uwo kwimvira ngo dusubire kujya 2005 cyanke nkuzengwa amasezerano ya Arusha amasezerano ya Arusha yabaye muri iriya gihe kukubera igihugu cyari kigeramiwe kwari kugira ngo igihugu gishobore kugorora yari inzira ariko urugendo kwari kugira ngo abarundi bashobore kugira indi nkuze irindi tegeko shingiro rizotuma abarundi bose baca bubahirizwa n'iryo tegeko shingiro nk'uko ibindi bihugu byose bimeze.
Egome tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Gaston. Gaston, muri Veneza?
Muri Veneza.
Muri hehe Gaston?
Ndi ku Burundi.
Izina ni Kirundi ninde?
Nimenya.
Nimenya duga ku ijambo ikibazo cy'imvino?
Ego, ewe cyane ashaka gukira. Mehemere babatumire.
Ndarakumva duga ku ijambo.
Ego, cyane ashaka gusaba nuko impande zose ziko zihanganye no vuga. Zo shikita ivyiyumviro novuga biha imeza igihugu n'abakibamo nukuvuga bakunda igihugu cyabo nukuvuga igihugu nta wundi muntu atoza gikunda gusumbya bo bakibu ma murabona aho tugeze Uburundi bukeneye abantu bagikunda kanda vuga kwimirike amatora 2020 abanye politiki ni waje kuvuga bahiganwe barondera amajwi rero ijwi umunyagihugu niwe atanga ijwi kandi niwe atanga n'umutegetsi mu isanzwe turafise n'ingendo yo kutemera intsinzi iyo dutsinzwe tube tubyemera kandi tuce dufasha abatowe gutwara kuko igihugu ni cya twese igihugu si icy'abatsinzwe igihugu sica kuvuga ngo uyatsinzwe cyangwa uyatsinzwe gace yima uvuga abandi ahubwo ho twofashanya bagafashanya igihugu niho cyotera imbere hanyuma ku bintu byo gusabira igihano u Burundi si byiza na gato kuko bimugaza abarundi bica abarundi murabona inzara ihari amashira hamwe menshi asana na yakuyemwa karehe gufasha urundi sibyiza na gatoyi nibaze rero twubake igihugu.
Murakoze Gaston nimenya amashanahe Emily Patrick Ndabunze n'ivyimbiro bishikirijwe na Gaston nimenya mukanya gato tugakwija.
Ego nagira ndamushimire ku kibazo ciwe n'ivyimbiro vyiwe kandi nivyo ivyo avuze yuko twe abarundi nitwe twenyene tuzotorera umuti mbonye z'Uburundi kandi abarundi benshi barakunda igihugu cabo. Notangura kwivyo bihano avuze z'ibihano ivyo vy'ibihano rero novuga yuko nta muntu n'umwe nkuko abivuze akunda ibiro Burundi yifuza yuko ivyo bihano bihaja mugabo ni ivyo bihano ifo kuraba igituma ivyo bihano byuba biriko bijaho kugira bitume Burundi bwogorora kuko mu bisanzwe ivyo ni consequence yingene nkuru nziza ariko atwara Burundi kugira rero dushobore kugorora rimwe na rimwe hariho n'umuragwa w'igihute ifo kukimena kirababaza urabwira gukire ifo kukimena no mwibutsa yuko ibihano byafatiwe president Buyoya aho yari yanse kuja kwicara harusha kuganira n'abandi aje byatumye agenda akicara akaganira n'abandi kugira batorere umuti ibintu byari bihanze Burundi no mwibutsa yuko ibyo byatumye ingwano yari imaze imyaka irenga 10 ihagarara ndo ifo kumva ibyo bihano Burundi nziza yohindura no munsi akareka ibyo bari kwaravuga abanyepolitiki bakagenda mu Burundi bakiyogorora bagakora atagitsure akareka maradi agasubira kugurura akareka amasosiyete sivili gakora ibyo bihano nibyo babikenewe.
Reka mushikane namwe Felix kubwaye mugire ico muvuze kubyashikijwe na Gaston imenya duga ku ijambo mukanya gato.
Oya icyo turagihuje koko twese dukunda Burundi naje nari nabivuze ko twese dukunda Burundi ariko ingene bukuye ku ibihe tugezemo nivyo tutabona kimwe kandi ibihano ega kumena igihute no kukivura icyo kimena igihano igihute kiba kiringa ukakivuka kimena kugira gikire nayo ibihano biza bibyonga nicyo gituma rero mvuga nti ibihano byari byafatiwe Buyoya yari yagize kudeta kwari twatoye mu 1993 umuhisi ngadayi Melchior baramugandagura muba murugandaguye amaketa mu mwavuga ko na Buyoya yarimwo acyafata ubutegetsi ku gikano agize iyo kudeta urumva rero ko kumufata ibihano byari bisanzwe ariko no n'intwaro yitoriwe na bene gihugu kandi bakasura akabyemanga nibwiriza shingiro bakaritora none iryo ryo bari kosa ryankuru nziza Pierre uje mbona yuko nitwa dukuye kumaranya tuvuga umuntu umwe mugu muntu umwe naho ari umuntu dusonera gose kandi dukunda nkuru nzake umukuru w'igihugu se barundi twadukuye kuvuga abarundi miliyoni 10 ingene mu nzira za politike tuzobafasha kugira ngo bashobore gutera imbere. Urundi yavuze yuko mu bihumbi 2020 atazosubira kwitoza none ko atazosubira kwitoza babandanye bamuvugira iki reka turabe inyungu z'abarundi miliyoni 10 mu nzira za politike uwo mugambwe kanaka cyankuriya imigambi n'imigabo yawo niyihe izofasha abarundi kugira ngo batere imbere basho gutera imbere barengane n'ibindi bihugu je mbona kwico aricyo nyamukuru kiteza kuvugwa kukubera iki kuko no mu 2020 kugira ngo baje kwiyamamaza bazogenda bavuga imigambi n'imigabo none ubu bose bagenda bavuga bose ngo ntibavuga umwe na Sinzi Deficit ngo ntibavuga ngo batavuga rumwe ngo na Nkurunziza Pierre jambo na yuko igikuri choko kwa nukuri kose umugambwa huri hose utegura imigambi n'imigabo ya iyo sigurira abanyagihugu kugira ngo mu 2020 bazogende bera basa neza abanyagihugu babagomwe babatore batujimbere batware Burundi babashikira inzigo.
Tubibutse inshuti mwese komuniko murabandanya kumbereza iradiyo y'u Amerika turi kumwe na Joseph muri neza.
Mwiriwe.
Muri hehe ga Joseph?
Ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Izina ry'ikirundi ry'ikinyarwanda ninde?
Nitwa Bigirimana Joseph.
Bigirimana, uduga ku ijambo ikibazo cy'imviro?
Mfite utubazo two kubaza abo batumira ariko mu hanze mu Kibizo.
Barakumva, uduga ku ijambo?
akabazo ka mbere ese uriya mu saza navuga ko ari umusaza Pierre Nkurunziza naramuka akomeye ku ijambo akavuga ko ataziyamamaza muri 2022 ese abo bo muri opozisiyo biteguye kuzaza guhatana mu matora
ega akabazo ka kabiri
akabazo ka kabiri ese bariya bo muri opozisiyo bavuga ko banze Pierre Nkurunziza ese banga Pierre Nkurunziza cyangwa banga ishyaka akomokamo
murakoze ku bibazo mushikirije mushyantahe Bigirimana Joseph abashyana twatumiye sinzi ko ari bo bashaka kwishyura ibibazo kuko ntabwo abanyamigambwe mugabo reka tufe kubaha ijambo bagira icyo bavuze kuri ibyo bibazo mushikirije dutangure kuri Benny Patrick Dabunz mukanya gato
murakoze arashimiye Joseph kuri ibyo bibazo byiwe imbere yo kumwishyura ngira ngaruke gatoyi ku byo Mugenzi Felix yavuze yavuze ibya kudeta nibaza yuko kudeta uravye icyo bivuga gukuraho intwaro iriho kumategeko je nibaza yuko rero ibyo ngoro nziza yagize muri 2015 ari kudeta kurenga kuri constitution yariho akitoza ubwa gatatu icyo ni cyambere ngarutse rero kuri nakandi kanagomba kuvuga nashaka yuko abarundi nitwa dushaka kujya muri demokrasi twoza imvugo dukoresha irakomeye kugira dushike kuri iyo demokrasi kwita umukuru w'igihugu se barundi ibyo nibaza ko ibintu by'intwaro ya cyane uno munsi umukuru w'igihugu atorwa n'abanyagihugu kugira bakorere ibyo bo bashaka na se barundi n'umukuru w'igihugu ashyigwaho n'abanyagihugu kugira akore abanyagihugu icyo bashaka nibaza ko turahindura ibyo dukoresha mu kuvuga ngarutse rero kuri umushikanahe Bigirimana ibibazo byiwe avutse umugambi wa CNDD-FDD sinibaza yuko jewe nivugiye nkavuga n'ibyo abandi tuganira tutabona rimwe na n'ubutegetsi bwo Burundi sinibaza yuko umuntu agwanya umugambi wa CNDD-FDD nibaza yuko umuntu agwanya akagwi kifatiye uwo mugambi akawukoresha ujye udashaka uraje na neza hariho abantu benshi bari muri CNDD-FDD bahunze canke bishwe kubera ibyiyumviro byabo umuntu rero ntarekagwanya umugambi arekagwanya ako kagwi kari hejuru kiyitirira uwo mugambi kakawukoresha ibyo utokoze ibi bica byishyura n'ikibazo ciwe ca mbere yavuga ati ni nkuru nziza canke atitoje atazi ibyo byo kwitoza nkuko nabivuze hariho icyo bita ama condition préalable kugira umuntu ashobore kuza mu matora hanyuma yemere ibiva muri ayo matora ayo ma condition atabonetse naho nkuru nziza atokwitoza ntacyo bihindura kuko urumva ku kagwi kifatiye mu gahanga igihugu niko kazoguma gatwara murakoze
mushya na Felix kubwayo namwe kubyashikije na Bigirimana Joseph mukanya gato
ibibazo ndabitegera abari abashyigikiye opposition bo byishura yewe navuze ko atakugwanya umuntu umwe nkuru zake ari kuvugira miliyoni 10 z'abarundi zirenga kandi yuko umugambi wari wo wuteza kwitegura ugategekanya neza imigambi n'imigabo yayo kugira ngo abarundi matora ariko twimirije izobe yamaze kuba kwinonosora neza hama abanyagihugu bakamenya ingene batora ingene uwo bashima n'uwo badashima hama ikindi nacyo nagomba ngaruke ko nuko kuvuga yuko umugambi wa CNDD-FDD uba wifitiwe ufatiwe mu kanigo n'akagwi nizi ko ari abanyamugambi ba CNDD-FDD bayivuga ariko gushika ubu abavuga yuko umugambi wa CNDD-FDD uboshwe n'akagwi n'abantu bo muri opozisiyo batari muri wo sinzi ko iyo opozisiyo arabagumya banga cyangwa nkuko mu CNDD-FDD bavuga abanyamugambi bakora bagumya banga sinzi ko ari abagumya banga ba CNDD-FDD cyane kuko nushaka kujya kubwira umuntu ngo araboshe atakubwiye ko aboshe ibyo bivugwa n'abantu batari mu buri umugambi wa CNDD-FDD ngaca mbona yuko ibyo nabyo rero nabyo nibiri mu bisamaza abantu umuntu wese navuga ahagaze avuga icyo ashigikiye hanyuma abantu bazomugonwe ku migambi n'imigabo yiwe nayo ngiye ndavuga nti ururiya rwo gubatse nabi umugabo ntikwije umugore agenda atambaye abana ntibarumva ibyo barya n'ubwo iwanje ntariko ndagubaka rudashemeye nk'ubwo ndiko ndagaya urumva yuko ni ugutuma umwanya w'ubusa njye mbona yuko nukuri kose umatu wa jetisi koho kugwiki kugira ngo amatora azogende neza umuntu yiteguye neza akitegura neza iyo migambi n'imigabo ikamenyekana abanyagihugu bakayitegera amatora azogenda neza cyane kandi azonka n'amajwi menshi ariko utazobikora akabanda nyavuga gusa ngo nkuru nziza cyangwa nakagwiki ntacyo bizaba bikora mufasha kandi ntabyo bizofasha abarundi.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Richard mwiriwe neza
mwiriwe
muri hega Richard
ndinga muri Nashville Tennessee
Ego murafite ikibazo murafite cyumviro izina gikirundi nde
misigaro
duga ku ijambo
jewe ndafise ikibazo nashaka kubaza umuntu aserukira opposition ngira yo mugabo Felix ari ku murongo nawe nakira ashobora kugica bivuze ko hari imeze no shiramu ni kibazo kiri kumwe na commander no gira ntoyo hari nk'ibintu cy'akamara amazi kenshi twumva ngo hari umuntu yize bise ku butegetsi atagomba kurekura ejo bundi ati mungu wanjye jewe nahagaritse narabyumvise sinabisubiramo ubu noneho nakiri umwe yahora ari umwe niko nibari abaturije ubu kabaye akagwi none jewe uko mbona opposition amatora yoba umugambo Sendege uretse kwitoza cyane ariyumvira ko umugambo Sendege uyu munsi ari ufise abanywanyi benshi mu Burundi ko nawe nyine ukwiye kumvirizwa nk'uko bo bashaka ko bose ari buhumvirizwa ikindi ibintu bariko barakora byo guhumuriza abarundi kugira ngo bajye mu matora nk'uko bitegerezwa n'iki bizoguma ari izo nduru za misi yose akaguye akamwe icya gatatu nshaka kubaza hari umuntu yoba yarasabye gutaha agasaba ko atahatangura nagize bakamwangira kiretse uwo bagirizwa ko bavuye mu Burundi bakoze icyaha ndasabye ko nari nkeneye kumva ko
ibibazo
bitatu murako mbona umengo ni cyaki ni nk'ikigata cy'umuduka kimwe kimwe kizunguruka nibarata baratora kimwe kirabuze gace dusindira ku kindi murakoze
Richard Misigaro deka dhijambo aba shigana itwa tubihano Emily Patrick Ndabunze mukanya gatoyi cyane rwose ibazo bitatu mushanahe Richard Ashkije
icabe yagomba mbere Richard yuko jewe nko kwivuze siserukira opposition jewe si mu mugambwe jewe serukira nko mwari vuze abise moya tukaba tutemera ibiriko biha mu Burundi kandi ni azaka uburenganzira bwacu abarundi aho turi bose turashaka kugira icyo tuvuze ibiko ya Burundi ku bibazo byiwe nibaza yuko ntanguriye kuri icyo ibyo ibazo avuga ko ngo nkuru nziza ngo yavuze ko atazo kwitoza ngo ubu tugiye ku kagwi je nibaza yuko yaba yakurikiye neza ibyo abantu batabona kimwe na leta bavuga ntacyahindutse kuko ibyo bamye basaba n'ibyo dusaba uno munsi ni bya bindi nyene dusaba yuko umutekano wa bose wokubahirizwa avuze ati umuntu yotaha umuntu yavuga ngo ashaka gutaha bakamwangira atagukurikiranwa na justice nagenda mwibutse yuko Nkurunziza yatashe yari yarabaye kundani amo par la justice agataha afise imilite provisoire unundi munsi la justice yo mu Burundi c'est pas une justice indépendante si justice umuntu ivyikora ashobora kuvuga yuko iri gikora ikurikije amategeko nico gituma abo bantu badataha ejo kugira batahe ivyo tuko turavuga ayo makondisiyo yabaye mu makondisiyo nibaza ko bosaba nuko nabonyere bukingirwa kuko nituzi Burundi bwuzuye imbonera kure dufite ibigwanisho icyo abo bantu bohava baba icyo nicyo kidagomba kumwishura kuri icyo kibazo cyiwe cyo kuvuga gutaha cyangwa kudataha
ego namwe mushanahe Felix kubwaye mukanya gatoyi cyane rwose ndabona ibyimvire byashikirijwe cyangwa ibibazo byashikirijwe na Richard
ibyo bibazo yashikirije nibyo kandi ikintu cyo nuvuga no kongera ko ku bibazo yavuze Patrick arazi kuvuga yuko izera mu Burundi atabyemera nimwe navuga yuko ikirezi naho cyo bakera umuntu akora ko kirabura naho gira gukira abandanya avuga ko kirabura no kuri opposition nta cyahindutse urumva rero yuko mu gihe avuga ati nibwo uburenganzira bw'iwanje kandi ibyo avuze nibyo uburenganzira bwiwe bwo kutemera ibibera mu Burundi ariko nagenda mwibutse yuko abarundi benshi bemera ibibera mu Burundi n'abari hanze abarundi benshi baremera ibibera mu Burundi nabone n'uburenganzira bwabo mu gihe umuntu yaravuze ati je mu burenganzira bw'iwanje sinemera ibibera mu Burundi mugabo akaba bake bakajya muri opposition bakaba minorite majorite nuko kuniho cyabyumvikana benshi b'abarundi bakavuga twe turemera ibibera mu Burundi ka turabyemeje urumva rero umuntu wese mu burenganzira bwiwe acamenya ingene muri demokrasi bikora.
Murakoze mushana Felix kubwarire kaduhe n'ijambo kandi undi munywanyu radio ya America d'Amasena mwiriwe neza
horo ndagambishane
muri hehe
ni Bujumbura
izina gikironde nende
dushimira imana
tuga ku ijambo kibazo cy'imbiro turiko tuvuga cyane cyane ku byokorwa kugira ngo abarundi baje hamwe bagire ubumwe ikabiteguriye n'amatora atekanijwe mu 2022 tuga ku ijambo
ego ikintu n'icyita cyane cy'imbiro cy'imbiro indagishikira mvuga yuko abarundi bagiye hamwe bakareka kugira kuku musanzwe ucyo tera imbere ntizagenda neza ariko rero niki cyumviyo cyuko mukubiko atoshabitoza mu mwaka wa 2022 ni cyumviyo cyane cyaje kiryohera abantu gose kubera ko musanzwe byagaragara neza yuko ari ukuntu ikintu cyose gikomye cyagaragara neza yuko umukuru w'igihugu aricho ariyo ntambamye mbabarire simvuze ko izi ntambamye kuri zinshi ariko ni ntambamye ijanye nuko yemeye akavuga ati jewe byo gutwara igihugu ndabihebye ko byose umva arije biva ko reka ndabihebe nabona yuko ibintu byose bijya mu buryo abantu bavuga ati none ubuhunye ko wa muntu yaratasubiye ku butegetsi nibaza yuko atakinda atayindi ingorane n'imwe yoshobora gusubira kuhaba kubera ko wa muntu bavuga yuko mudashaka ubuhunyi nguyo ari igihe ngo tuba busanzwe cyangwa bwa politiki busanzwe. Murakoze
Damascene reka duhe ijambo kandi Jean de Dieu mwiriwe neza muri hehe
kuri Muhanga
izina ry'ikirundi ninde
Imana Jean de Dieu
tuga ku ijambo kibazo cy'imviro
nsaje gushimira mutumire
yego
ano kuri byerekeranye n'iriya manda zose nako bigira gitekerezo cy'uko yavuze ko atazongera kwiyamamaza ndagishimye rwose ise barundi rwose icyo nagira ngo mbabwire rwose byashimishije amanda no guhamagara no kubyemera bitoroshye ariko ibyo
murakoze Jean de Dieu murakoze ndabona kanya kariko karagenda ariko reka duhe ijambo imbere yuko ndabaha kanya kugira basozere nashaka ndabaha ijambo mushentahe Patrick Ndabunze Emery mutubwire mugihe cyo muvuze ku bicikijwe na Jean de Dieu avuga ko intambamyi cyanke ikibazo cyari kihari cyari uko hari umutetsi akaba rero yaratangaje ko uyu mutegetsi atazosubira kwitoza ni ikibazo mwashikirije ariko muce mubwira ko mugiye n'ico muvuze ku bishikirijwe na Jean de Dieu mukanye gatoye cyane rwose
yego wakoze ndagenda bashimiye kuri ibyo bibazo byabo nibaza yuko nkuko nari nabivuze ingorane Burundi buri muno munsi si yuko Nkurunziza yitoza cyangwa atitoza yego nivyo nyene byongera ko mu ngorane zariho mugabo icyugarije Burundi cya mbere si uko Nkurunziza yitoza cyangwa atitoza kuko kenshi na kenshi ibyo abo bari muri CNDD-FDD bagomba kutubwira bashaka ko twemera ni uko umenga demokarasi ihagaze ku matora umenga amatora nicyo kintu umuntu yarakwiye kuraba gusa canke nico cyonyine gituma bavuga yuko hariho demokarasi hariho ibindi byinshi byugarije Burundi byatumwe nuko justoma Nkurunziza yase gukurikiza amategeko akava ku butegetsi aho yatereza kuvira ko uno munsi nizogorane ziriho ejo rero kugira Burundi bwogorore
ntibishobora kugorora kubera habaye amatora gusa. Ingorane ziri mu Burundi ni nyinshi zirengeye amatora. Karatsinda nayo matora bariko baravuga, ayo matora azohagarikiwa nande? Iseni turabona yuko iri mu mufuko w'ukwakwa nkuru nziza. Ejo amatora yovamo muri ivyo seni rikiravuga ibyo ikoreye na seni uko imeze no munsi turazi bizovamo. Bizovamo avuga yuko uwo nkuru nziza data niyo bari ivyo atazokwitoza uwo yatowe atazomusubirira ntibazotorwa, hama wewe acaba git supreme nuko yabivutse. Ivyo rero nta kimwe kizoba gihinduye. Nicyo gituma jewe nguma ngaruka ako kuguma tuvuga amatora surtout tukavugana niyo date yo muri 2020 nkuko umenga nicyo kintu kizotuma abarundi baronka amahoro. Twari dukwiye kuza kuraba icyatumye izi ngorane ziba tukabitorera umuti, hanyuma tukazoreka abarundi bakiexpire bakagera amatora. Uno munsi nkuko nabivuze ndibaza yuko uno munsi byose bigiye mu buryo mu Burundi abarundi bagatora aho bashatse, ibizovamo ntawuzuza kubiharira batoye sende David bizo ari uko bimeze. Mugabo imbere ko
dushaka muravuze ijambo rikomeye gutora umuti w'amatati ari hagati y'abarundi n'ikintu gihambaye cyane rwose, kuko nkuko bivugwa ni gake abarundi bumvikana ku cyane cyane no kwibwiriza shingiro. Murazi ko mwe muvuze ko yarenze amategeko, ariko hariho nka sentare yijejwe eka yijejwe ibwiriza shingiro yijejwe yatangaje ko eka yijejwe ibyerekeye inzego yatangaje ko atamategeko yaho nyanzwe. Icyo ni ikibazo abarundi batumvikana ko nibaza ko ari ikibazo abarundi bashobora kubandanya bayaga ko. Ariko reka duhe n'ijambo Mushanahe Felix ku bwayo nawe nyine agira icyo avuze ko byashikijwe n'abashinahe babiri mu kanya gaheze Jean de Dieu eka na Damascene mu kanya gato cyane.
Nakwirikiye murabona ko gushika ubu atari Patrick avuga yuko atemera ibibera mu Burundi. Je no shima ko nabanda atari jewe numvise muri iki kiganiro ko bashima ibyabaye mu Burundi. Abo rero ugacusanga rero bari muri babandi benshi baba banyamahanga cyangwa abarundi babona yuko Burundi uko burogorora, ama akabana Patrick na avuga ati jewe bibera mu Burundi gushika ubu narakiwe mbona ari kiza kivamwo. Urumva niko abibona n'uburenganzira bwiwe mugaba amenye yuko mu Barundi benshi mu burenganzira bwacu natwe ko twe tungana imbere y'amategeko, kandi tukaba turi benshi ko tubona yuko ibibera mu Burundi ari byiza cyane, kandi Burundi ko biriko burogorora. Iki nacyo nagira ngaruke ko nuko avuga ati inkuru nziza yari yongeye kiringo cya gatatu yensumye muri mu ibwirizwa nshingo rya 10 ya 2025 ntabwo mbona ko cyari kingo cha gatatu. Urumva nkawe ntitubibona cyo kimwe, hama gacagaruka kavuga ngo yango si inkuru nziza gusa ngo ni harimo n'ibindi byinshi ngo ibibazo ngo ni byinshi. Urumva arabavuga ngo ikibanzwe ni inkuru nziza ngo yafashe ngo kingo cha gatatu, hama gacagaruka ngo yango ngo cyo ngo naho yabatani inkuru nziza ngo hari ibindi byinshi gose. Urumva rero
yuko
hari byo bavuga bafobika batatubwiza ukuri, niba tubwiza ukuri aho bahagaze hano ivyo bibazo data wanje babona bishobora gutuma ubundi butogorora neza twese tubitegere
tubikumwe nikada bakanya gatoyi kugusozera mwese.
Abo babona ko byose bigenda nabi bakacha bashaka yuko ari byo cyo tugendera ko twese benshi urumva ko bidafunda mu ntwaro ya demokrasi.
Mushana Emery Patrick ndabwunze abarundi bose barumva ko Burundi bukwiye kugorora hakaba amahoro. Nashaka mu kanya gatoyi cyane ngo samasogo na 30 mutera kamo abarundi y'abanyapolitike arabarundi basanzwe akamo ku ruhara bogira kugira ngo haboneke ituze mu Burundi mu kanya gato.
Mu kanya gatoyi cyo novuga nuko nobwira abantu aba bose bashaka ku Burundi bwogorora yuko ivyo bakoze n'ivyo bagikora no munsi boshinjika cyara babikora, kuko urabona yuko pression iri kuri inkuru nziza iri kirakora. Rero novuga ni inkuru home yari yashizeho utamuri kugira imigaga unojo Burundi buzokogorora ariko abarundi bose atanu akumiriwe bicaye bakaganira imari zabo
namwe
patorera bakagitorera umuntu
namwe Felix kubgayo akamo motera abarundi abanyapolitike mu kanya gato amasegonda 25
cyabanye politike nico kimwe n'abarundi nk'abandi twese turabarundi. Novuga gusa yuko abarundi bakwiye kugira akizere gakomeye guko imbere ni heza.
bashinga nta he mwese twari kumwe Emery Patrick ndabwunze ndabashimiye cyane gose kukanya mwatoye kugira ngo muze muri iki kiganiro ndabashimiye namwe mushinga nta Felix kubgayo kukanya mwatoye ngo tuganire turashimiye abanywanyi bi radio ijwi ry'America bose batyakamo bagashikiriza ivyimviro eka nibibazo turabashimiye nshuti mwese muhandanye kandi mukwikirana ibiganiro bi radio ijwi ry'America fatukalala yegeranye iki kiganiro na nuwadufashije kutegeranya Laura murakoze cyane gose Laura murakoze mwese turabashimiye mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese aho muri.
Mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika.